iri ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda aho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, ni Fidele Niyongabo abaramutse abaha ikaze mu makuru y'aka kanya. Kuri uyu wa mbere, igisagara cya Kigali cyatangiye gukingira COVID-19 abanyarwanda barengeje imyaka 18.
Urubyiruko rwo muri Nyarugunga rwabyitabiriye cyane. Umuntu wa mbere yageze hano saa 11, twagejeje saa 12 n'iminota 20 tumaze gutanga nimero 200.
Uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa sosiyete ya Nyarugunga mu karere ka Kicukiro, Madame Uwamahoro Geneviève. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamwe mu banyagihugu baba Uvira barifuza ko abashikiranganye 10 buramatari w'intara ya Kivu yo mu manuko Teo Ngwabije yaraye ashizeho bo kwitaho ibibazo by'umutekano muke n'ikibazo c'amabarabara biraje ishinga ababa muri iyo ntara ya Kivu yo mu manuko. Abatalibani barungitse ingabo zabo amajana n'amajana mu ntara yitwa Panjshir kugira zije guhangana n'umugwi w'abagwanyi batwagwa n'umuhungu wahoze abagwanya igihe bari ku butegetsi haraheze imyaka 20. Misiri yugaye urubibe ruyihuza n'intara ya Gaza inyuma y'imishamirano hagati ya Hamas na Israel. Igisata cya leta kijejwe kugenzura imiti n'ibiribwa muri Amerika FDA cemeje burundu urucanco rwa virus ya corona rwakozwe ni sosiyete Pfizer. Donido ry'amakuru avugwa hijyano hino ku isi. Abatalibani barungitse ingabo zabo amajana n'amajana mu ntara yitwa Panjshir kugira zije guhangana n'umugwi w'abagwanyi batwagwa n'umuhungu wahoze abagwanya igihe bari ku butegetsi haraheze imyaka 20. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Diane Nini nahazo.
Intara ya Panjshir iri ku birometero 150 uvuye ku murwa mukuru Kabul. Abatalibani barungitse ingabo zabo muri ako karere inyuma y'amasaha make batanye mu mitwe n'abo barwanyi barimo n'abahoze mu gisirikare cya leta muri Afghanistani. Ugutana mu mitwe hagati izo mpande zibiri kwabereye ahitwa Andarab, akarere gaherereye mu manuko bwa Afghanistani. Mu ndwi iheze abo barwanyi bari bigaruriye uturere dutatu twegeranye n'iyo ntara ya Panjshir, ariko uno munsi abatalibani baca bavuga ko utwo turere twose ubu turi mu minwe yabo. Ahmad Masud atwara abo barwanyi bahanganye n'abatalibani yakurikiranye inyigisho za gisirikare ku ishuri ry'intwazangabo mu Bwongereza avuga ko ahanini ashaka kuba nka se amubyara. Ese wiwe Ahmad Shah Masud batazira ingwe ya Panjshir yazibiye abasirikare ba sovietike mu myaka ya za 1980 yongera ahangana bikomeye n'abatalibani mu 1990. Umwe mu bahanuzi ba Masud yabwije Ijwi Amerika ko kuva abatalibani bafata ubutegetsi hari ibiganiro vyabaye hagati izo mpande zibiri, ariko bikaba bisa nkaho ataco vyavuyemwo. Masud mu byo asaba abatalibani harimo ko leta yoshingwa yova mu matora, ariko abatalibani bakavuga ko atamatora azogenda baye uko vyogenda kose. Mu kiganiro n'itorokanirizo ry'amakuru y'Abongereza kuri telefone Reuters, Ahmad Masud yasiguye ko atifuza kwinjira mu ngwano, ariko ko ariyo nzira yonyene we n'abarwanyi bamuyoboka bazohava bafata mu gihe abatalibani batobaha ivyo bipfuza.
Urakoze Diane. Misiri yugaye urubibe ruyihuza n'intara ya Gaza inyuma y'imishamirano hagati ya Hamas na Israel. Diane Nini nahazwe araduha ibindi.
Abategetsi ba Misiri batangaje no makuru bavuga ko umupaka wa Rafa ugawe mu rukurikirane rw'utwigoro two kugarukana icuka ciza hagati ya Israel na Hamas. Hari ariko urundi ruhande ruvuga ko icatumye Misiri yugara uwo mupaka harimo ukotsa igitutu abarwanyi ba Hamas bivuye kuvyo batumvikana ko na Misiri mu biganiro na Israel hamwe no kumvikanisha impande zitandukanye muri Palestine. Abategetsi bose ba Misiri batanze no makuru basavye ko amazina yabo adatangazwa. Ntibigeze kandi bavuga ryari bibaza ko uyu mupaka uzosubira kuba nyabagendwa. Ku ruhande rwa Hamas bavuze ko amakuru y'ugarwa ry'umupaka wa Rafa bayamenye, kandi ko baza bamaze gutangura kuvugana na Misiri kugira ngo bayisabe gusubira kugurura. Misiri haraheze imyaka itari mike igerageza kumvikanisha Israel na Hamas. umukuru w'iperereza muri Misiri mu ndwi iheze yakoze ndetse urugendo rutamenyerewe muri Israel, aho yari agiye kuvugana n'umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Naftali Bennett ingene hoboneka agahengwe.
Tugushimire Diane. Igisata ca leta kijejwe kugenzura imiti n'ibiribwa muri Amerika FDA cemeje burundu urucanco rwa virus ya corona rwakozwe ni societe Pfizer. Dusubire dutega amatwi mugenzi wacu Diane Nini nahazwe.
Mwitangazo ico gisata casohoye kuri uno wa mbere cavuze ko bidasubigwa ko urucanco rwa virus ya corona rwakozwe na societe nyamerika Pfizer Biotech rwujuje ivyangombwa vyose kandi atakanenge na gato rufise. Iyo societe yabwiye abantu muri rusangi ko burukoresha atamakenga. Urucanco rukinga umugera utera virusi ya corona rwakozwe na Pfizer rwari rwemejwe vy'imfata kibanza mu kwezi kwa 12 ko mu mwaka uheze. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amadoze yago arenga imiliyoni 200 niyo amaze gutangwa mu banyagihugu mu gihe ayatanzwe hirya no hino ku isi aharugwa mu majana.
Urakoze Diane. Inyuma y'indwi abatalibane bigaruriye igihugu cya Afghanistan, ubu ingabo zo muri Qatar ziri mu bikorwa byo guhungisha abanyafghanistan zibavana muri Afghanistan zibajana i Doha muri Qatar. Timishimwa dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Nyuma ya haba talibani bafatiye Afghanistan, ibihumbi by'abaturage b'iki gihugu batangiye gukwira imishwaro. Amashusho yerekanywe na leta ya Katari yerekanye imiryango y'abanyafghanistan yongera guhura n'ababo bahungishijwe imbere bamaze kugera i Doha muri Katari. Ni nyuma y'icyumweru kimwe abatalibani bafashe igihugu. Ubu ingabo za Katari ziri mu bikorwa byo guhungisha abandi baturage bo muri Afghanistan zibajyana i Doha. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byasuye aho izi mpunzi zijyanwa, byavuze ko ibihumbi byinshi by'impunzi zahungiye i Doha ziri gutuzwa mu buryo bw'agateganyo, aho Katari iri mu bihugu byemeye gufata izi mpunzi mu gihe hari gushakishwa ikindi gihugu zazajyanwamo. Akajagari gakomeye kagaragaye muri Afghanistan nyuma y'uko abatalibani bafatiye ubutegetsi, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze gukurayo ingabo zayo mu ntambara yari imaze imyaka 20. Mu gihe abatalibani baherukaga ku butegetsi, hari amategeko akumira abagore kujya mu mashuri ndetse no mu tuzi. Kuri ubu abatalibani batangiye gukora ibiganiro byo gushyiraho ubutegetsi bushya. Hari benshi ariko bagifite gushidikanya ko n'ubundi ubutegetsi bushya bw'abatalibani bo mu idini ya Islam butazarengera umugore.
Tugushimire Tim. Naho igihugu cha Ukraine cahagaritse imbuga za internet z'ibinyamakuru vyo mu Burusiya. Ico gihugu kivuga ko bigenewe gufatira ibihano ibitangaza makuru bikwiragiza imigambi y'u Burusiya no kuyovya abanyagihugu bacu. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Eddie Gwema.
Umubano w'ibihugu byahoze mu cyahoze ari ubumwe bw'abasoviyeti ikomeje kurushaho kuba mubi kuva Burusiya bwigaruriye akarere ka Crimea mu mwaka w'2014. Ukraine n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bishinja Uburusiya kohereza igisirikare cyabwo gushyigikira imitwe ishaka kwikura kuri Ukraine. Ibi kenshi ngo bitizwa umurindi n'ibitangazamakuru by'Uburusiya byandikirwa ku mbuga za internet. Iteka rya Perezida Volodymyr Zelensky ryasohotse kuri iki cyumweru ryategetse gufunga isomwa ry'imbuga z'amakuru zo mu Burusiya 12. Ibyo binyamakuru birimo icyandika ibijyanye n'ubukungu Vedomosti giherutse kwegurirwa abanditsi bakorana bya hafi na Kremlin, ibiro by'umukuru w'igihugu w'u Burusiya. Umukozi mukuru wo muri Presidency ya Ukraine Mikhailo Podolyaki yavuze ko izo mbuga zari zibangamiye umutekano n'ubusugire bw'igihugu, naho Presidency y'u Burusiya yo ikavuga ko ari icyemezo kigamije kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru no kutemera inkuru zitagushimishije.
Tushimire bagenzi bacu kuri aya makuru yo hirya no hino bahejeje kudushikiriza Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo www.radioyacu.com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Bamwe mu banyagihugu baba Uvira barifuza ko abashikiranganje 10 uramatari w'intara yakivuye mu manokoteo ngo abije yarayashizeho bo kwitaho ibibazo by'umutekano muke n'ikibazo c'amabarabara birari shinga baba muri yo ntara yakivuye mu manuko. Inkuru y'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Muri guverinoma nshya y'intara yakivuye yepfo yagizwe n'abaminisitiri 10 n'abakomiseri jenerali 3 ndetse n'abanyamabanga batatu muri abo ba ministre basha bahawe imirimo barimo batanu bara abadepite mu nteko ishinga amategeko y'intara ya Kivu y'Epfo ndetse n'abandi ba ministre babiri bari muri guverinoma Theo Ngwabije yarayakuyeho nyuma y'imyaka irenga ibiri bari bamaze bakora bose muyoboke numwe mu baturage batuye muri Uvira akora muri service y'ubutaka asanga icyari igikorwa cyiza kuba guverineri yashizeho indi guverinoma nshya kuko yasimbuje yagiye igira intege nke mu gukemurira abaturage ibibazo bibaraje inshinga
hagaragaraho imbaraga nke cyane mu butabera bitewe n'ibirego byagenda bigaragara bizanwa n'inzego zose zitandukanye n'amakominoti atandukanye ndetse n'umugwego wa gisirikare ibirego byinshi byagiye birego gisirikare ariko nta kintu na kimwe kigeze gikemuka ubwiye nanone mu butegetsi itegetsi muri ministeri ya interior nayo yagaragaje imbaraga nke cyane mu buryo bwo gutuza abaturage urabona nk'ejo bundi abaturage bagiye basenyuka deplace basenyerwa muri Rurambo baje zabwegera harabandi bagiye bava hirya no hino ariko ugasanga ministeri ya interior ntabwo bifata nk'ibyayo ahubwo urasanga bigira nk'abashitsi mu mafere bagomba gukora
bamwe mu baturage batuye muri Uvira basangiye guverinoma yari ikwiriye kwibanda ku bibazo by'imihanda kuko byatumye hatabaho imigenderanire hagati ya za teritwari Felix Serugayi dumwe mu baturage batuye muri Uvira
umuhanda bita RN5 ni kuvuga kuva Bukavu kugera no Uvira Fizi na Kalemi bagomba kukora ku buryo bafasilita ibicuruzwa n'abantu kuva uturutsa kuri ya Bukavu manukuza Uvira ngomo yose nta modoka ziyanyura abantu babagomba kunyura mu Rwanda kugira ngo bagere Bukavu hari ringiye kimusanga umwanda wakatitse ugasanga nyine communication entre Bukavu Uvira bidashoboka aho ni kibazo kuva hano urora Baraka ara hantu abantu batabasha gucura imihanda n'imodoka zitagenda ugasanga abantu barimo baranyura mu mazi kugira ngo baze gushika Baraka ubwo rero nibazo by'ubucuruzi ugasanga ni ikibazo imihanda muri make irapfuye
uyu mugabo akomeza kuvuga yuko bifuza yuko n'ikibazo cy'umutekano mu kurangwa muri Fizi Uvira na Mwenga iyi guverinoma yashyiramo imbaraga kugira ngo abaturage bateshejwe ibyabo babone uburyo basubiraho bari basanzwe batuye
icya mbere ni nuko yashyira imbere ikibazo cy'umutekano muri wo plateau ya Bijombo na Minembwe umutekano ikawugarura mu baturage ikagarura icyizere hagati y'abaturage n'abasirikare hanyuma abantu bakaganira bakageraho basubira mu ma village yabo atandukanye ico ni ikintu ca mbere cingenzi igomba kudukorera
kubera ibibazo byo kutagira imihanda usanga bamwe mu baturage batuye muri Uvira bakoresha ibicuruzwa birimo amakara biba bivuye mu bindi bihugu
biribwa birahenda kuko naho babihinga kuva ngo biveho bigege magara centre kubera imihanda mibi biragoye bigatuma rero nibikiro bizamuka mu magara centre Namakara rero dukoresha ubu ngubu dukoresha amakara avuye Zambia avuye Tanzania avuye Burundi kubera aho twayakuraga iwacu imihanda yarapfuye nta buryo avayo ngo agere hano mu magara centre amakara araza muri bato avuye Zambia akaza mu mabote avuye za Tanzania
ku rubuga rwa Twitter rwa guverineri Theo Ngwabije yavuze yuko guverinoma nshya yashizeho ahanini igizwe n'abantu bashya muri bo harimo bice 25% by'abagore kandi ko yashimiye ikipe yasimbuje ku mirimo yakoze Veda Singapore ku bwaragijwe igihe Amerika Uvira mutara kivuye
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2 6 6 6 9 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 6 5 2 9 3 4 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 5 8 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Mu Rwanda kuri uwa mbere igisagara cya Kigali cyatanguye gukingira COVID-19 abanyarwanda barengeje imyaka 18 Asumpta Kaboyi niyo nkuru adufitiye
aho ibi bikorwa byabereye mu bigo nderabuzima byo hirya no hino mu mujyi wa Kigali no mu biro by'utugari cyangwa n'ahandi hagiye hagenwa n'ubuyobozi wasangaga imirongo ari miremire. Benshi bari bitabiriye kwikingiza n'abagaragara ko bakiri bato, aho ijwi rya Amerika ryabashije kugera. Abayobozi batangaje ko hari n'abaturage bageze ahari hateganijwe kubera igikorwa cyo gukingira isa 11 za mu gitondo. Madamu wa Mahoro Genevieve, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro, namusanze ku kagari kano nko mu murenge wa Nyarugunga ni mu karere ka Kicukiro, yakurikiranaga uko gukingira bikorwa.
Urubyiruko rwo muri Nyarugunga rwabyitabiriye cyane. Umuntu wa mbere yageze hano saa 11, twagejeje saa 12 n'iminota 20 tumaze gutanga nimero 200. Bigaragara yuko urubyiruko n'abandi bantu bashobora kuba bari bacikanwe mu byiciro mu yindi myaka bose baje kuri isaha ya saa 4 mugeze hano tumaze gutanga nimero 700. Kandi abantu baracyaza.
Abantu 700 matekereza ko mushobora kuhakorera uyu munsi mu karamo.
Turahakorera uyu munsi. Nkurikije abaganga dufite, nkurikije abari kwandika muri sisiteme ya RBC, turabakorera.
Urubyiruko rwari rutonze imirongo rutegereje gukingirwa rwabwira Ijwi rya Amerika ko bazindutse kuko bamaze kumenya akamaro k'urukingo.
Nageze hano saa moya, nageze bahita bampa nimero, bampaye nimero ya 404.
Nageze hano saa 12.
Ndategereza mpaka igihe birangira kereka nibambwira ngo nahe nibwo nakuru urukingo ndarukeneye. Mbona hari byinshi nahe nabanje kubyumva gutyo, abantu korona bayivuga ukuntu uri wese ayivuga ukwe, ariko njyewe nicaye nkatekereza mbona nta muntu ukuntu itajyaho kwa umeze kose, mbona urukingo ari ngombwa. Hari abantu bavugaga ngo korona ngo nibaho, ngo korona ngo ni ibintu ngo abantu ngo bifafarike nyine barishakira ngo ni ibintu bavuga. Ngo korona ngo yica abakire gusa, ngo korona ngo nta musore ngo cyeke abantu bafite ibintu by'irwara. Bavuga ati njye nta ndwara nasitanwaye naki, nta ndwara mfite mu birwanjye, nta kintu yangira. Tukiha akanyabugabo ariko amaze gusobanukirwa neza.
Kugeza ubu Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko bafite imyaka hejuru ya 40 batuye mu mujyi wa Kigali abamaze gukingirwa bagera kuri 60%. Minisiteri y'Ubuzima ikumvikanisha ko yifuza ko mu minsi iri imbere ubuzima bwakongera kugaruka mu mujyi wa Kigali nyuma yo gukingira abatuye Kigali bose bari hejuru imyaka 18. Mu ntangiriro Minisiteri y'Ubuzima itangira igikorwa cyo gukingira abaturage, abakiri bato bagaragazaga kudatinya COVID-19 ndetse bakumvikanisha ko itabatinyuka. Ariko kugeza ubu batangaza ko nyuma yo kubona uburyo yagiye hitana bagenzi babo bamaze gusobanukirwa uwi bw'indwara.
Abajene bari kurwara cyane kubera birirwa batembera nyine mu mihanda hose, nibwo twabahise nko kuza kwikingiza urukingo rwa COVID-19.
Batekereje gute kwikingiza ko ubundi abajene mwajyaga muceta ibirenge mwumva ko ngo nta COVID nta bantu ihurira nayo?
Nabonye mena ari danjegara sister wanjye. Umunsi wakutikingije ntabwo wakora, nta serivisi nyinshi utabona.
Nicyo cyabibateze cyane.
Nanone gupfa hari abantu tipe benshi twabanye barapfuye barishwe na korona.
Abayobozi bavuga ko umuntu wese uzasabwa kwikingiza COVID-19 akanerekwa aho yakura urukingo ariko akinangira hari ibintu bimwe na bimwe atazemererwa gukora. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney:
ikindi ni ukomeza kwibutsa abaturage yuko urukingo rurakenewe ku buzima bwe ku nyungu ze, ariko runakenewe no ku zindi nyungu z'ubuzima buri imbere. Uzemererwa kwigisha abanyeshuri nuza warabuze urukingo kandi leta itarumuhaye, ariko leta yaruguhaye ntabwo wavuga ko utazakingirwa. Turagenda tugana mu cyiciro cyo kuvuga ngo umuntu utarakingiwe kandi urukingo yarubonye hari serivisi ashobora kuzaba adashobora kubona bitewe n'uko abandi bashoboye kubahiriza iyo gahunda. Ikosa ryaba gusaba umuntu urukingo kuba rufite kandi uwo leta utararumuhaye.
Minisiteri y'Ubuzima isobanura ko kuba abantu bose barengeje imyaka 18 bemerewe kwikingiza bitanga icyizere ko u Rwanda rushobora kugera ku ntego rwihaye yuko ruzakingira 30% by'abaturage barwo bitarenze uyu mwaka. U Rwanda kandi rufite intego yo gukingira 60% by'abaturage barwo bitarenze ukwezi kwa gatandatu k'umwaka utaha. Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko kugeza ubu abantu 1,148,640 aribo bamaze guhabwa urukingo doze ya mbere, mu gihe abagera ku 24,768 ari bamaze guhabwa doze zombi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Igipolisi cy'u Burundi kivuga ko kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi kimaze guta mu mvuto abantu 38 bakoresha canke bacuruza ibiyayuramutwe byo mu bwoko bwa cannabis. Hafashwe kandi amasasi n'inkoho zitandukanye. Ni mu mugambi igipolisi cyihaye wo guhangana n'ivyaha wiswe Usalama. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya.
Yagarikwa jabo bantu nifatwa agiye byo byarura mutwe byakozwe mu ntumbero yo kugwanya ibyaha ndengambibe byatunganijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'igipolisi kigwanya ibyaha Interpol. Icyo gikorwa cyiswe Usalama cabaye hagati y'amagenekezo ya 2019 ukwezi kw'indwi guheze n'irya kane ku kwezi k'umunani. Ibyaha ndengambibe byari byerekewe na rugamba no kudandaza no kunywa ibyaha mutwe, ubucuruzwa rw'abantu n'ingenzi zica mu kinywabi mu kwinjira mu bihugu, urudandazwa rw'igwanisho bito bito bicira umuriro, ukonona ibidukikije, usuma bw'imiduga, ibicuruzwa vya magendu, urudandazwa rw'amabuye y'agaciro rutemewe n'amategeko, iterabwoba hamwe no kugwanya inkozi z'ikibi zihunga ibihugu vy'amavukiro zimaze gukora ivyaha. Komisari do polisi prinsipali Melkiyade Rucheke mugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi mu kiganiro y'amenyeshamakuru ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa mbere yavuze ivyafashwe.
Ibiro 205 n'18 vy'urumogi wa cannabis vyarafashwe. Abantu 38 badandaza canke banywa urumogi barafashwe. Muri abo harimo abagore 8, abana 6 b'abahungu batarakwiza imyaka 14 barahagaritswe mu ntara ya Karusi bajanywe gukoreshwa ibikorwa by'uburimyi mu gihugu cya Tanzania. Amasasu 1,060,000 akoreshwa mu nkoho y'ubwoko bwa Kalashnikov yarafashwe. Hafashwe kandi inkoho imwe yo mu bwoko bwa lance rocket n'ibisasu 2 bikoreshwa n'iyo nkoho. Amasasu 700 akoreshwa mu nkoho yo mu bwoko bwa mitrayeze yarafashwe. Hafashwe kandi igikono c'amasasu akoreshwa mu nkoho yo mu bwoko bwa M50.
Umugenduzi mukuru w'igipolisi yemeje ko turetse abanywa n'abacuruza ibiyayuramutwe bari hagati y'imyaka 2023 na 2072 atawundi yafashwe nk'uko iterabwoba canke acuruza ibirwanisho, ariko bamenyesha ko bakiriko bararonderwa. Aratubwira ibindi vyafashwe.
Insenga 200 zitemewe n'amategeko zo kuroba bita filet mayan zarafashwe ziraturikwa. Ubwato 10 bwakoreshwa nabo barovyi burasamburwa. Abarovyi 9 barafashwe bakaba bari imbere y'ubutungane. Imisegetera 50 bakoresha mukuru w'udufi duto duto bita umugara irafashwe iraturirwa. Arafashwe amaritiro 1,968 y'inzoga zitemewe n'amategeko. Imiti y'ubwoko burenga ku 100 yataye igihe yarafashwe mu byereke rudandazwa rutemewe n'amategeko rw'amabuye y'agaciro. Bafashwe abantu 3 mucankuzo, 8 mu cibitoke bafise ibiro 5 n'igice by'inzahabu, abandi 3 mu ntara ya Kirundo bafise ubutare bita uframite.
Umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi ahamagarira abarundi kuri kanura nubwo atabantu bakora iterabwoba bahagaritswe bitewe nuko bashobora gutera umwanya wari wo wose kubera Burundi buri mu bihugu bidigwanya.
Kuvyerekeye iterabwoba n'inkozi z'ikibi zihunga ibihugu byazo, n'abantu bakoresha iterabwoba bafashwe ariko naho rya mukondora zosi, kuko tuja tuzi uko abagizi ba nabi bariho kandi bashobora gutera umwanya wari wo wose, kuko bamaze kubigira mu bindi bihugu dufatikanije igikorwa co kurunga inteko muri Somalia na Centrafrique nka Uganda na Kenya.
Igikorwa ca Interpol catunganijwe mu bihugu 194 bigize igipolisi kigwanya ivyaha ku isi. Yari incuro 7 ikiba nk'uko vyemezwa n'umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 4 1 1 2 +1 6 9 abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ku bakunzi b'inkino, twumvirize mugenzi wacu Tim Ishimwe adushikirize amakuru makuru y'inkino yabaye mu mpera z'indwi turangije.
Duhere aya makuru mu Fransa ku mukino wahuje ikipe ya Nice na Marseille. Ejo ku cyumweru wari umunsi wa gatatu wa shampiyona, aho amakipe ya Nice na Marseille byakinaga umukino waje kugaragaramo kidobya, umusifuzi akahagarika ku munota wa 75 ubwo bari mu gice cya kabiri cy'umukino. Imvururu zatumye umusifuzi ahagarika umukino zatangiye ubwo abafana b'ikipe ya Nice bateraga amacupa ya plastike Dimitri Payet ukinira Marseille. Ibi byabaye kenshi ubwo yabaga ari gukinira mu mfuruka y'ikibuga cyangwa agiye gutera koroneri. Bamwe mu bafana b'ikipe ya Nice biroshye mu kibuga mbere y'uko umusifuzi afata icyemezo cyo kohereza abakinnyi mu rwambariro. Uyu mukino wahagaritswe ari igitego kimwe cya Nice ku busa bwa Marseille. Undi mukino wabaye ejo ni wahuje Manchester United na Southampton. Umukino warangiye ari igitego kimwe kuri kimwe. Igitego cya mbere cy'ikipe ya Southampton cyabonetse ku munota wa 29 cyinjijwe na Che Adams. Manchester United yaje kwishyura iki gitego ku munota wa 55 gitsinzwe na Mason Greenwood. Iyo mukino wakurikiwe n'ikiganiro cy'abanyamakuru, aho umutoza wa Manchester United Ole Gunnar Solskjaer yagarutse ku mukinnyi w'ikipe ye Paul Pogba, avuga ko azi neza uko amukurikirana n'ibyo amwifuzaho. Solskjaer yavuze ko Pogba ari umukinnyi ukinanishaga kandi buri gihe ushaka gutsinda, agira ati bityo rero ni umukinnyi rwose nishimira cyane. Reka makuru yacu yo ku mupira w'amaguru tuyarangize ku mukino wahuje ikipe ya Chelsea na Arsenal. Umukino warangiye ari ibitego bibiri bya Chelsea ku busa bwa Arsenal. Igitego cya mbere cyabonetse ku munota wa 15 w'umukino ubwo umubirigi Romelu Lukaku usubiye muri Chelsea muri uyu mwaka nyuma y'imyaka igera ku 10 yari yarayivuyemo ubwo yarebaga mu izamu rya Arsenal akanyaganyaza inshundura, igitego kikaba kimwe ku busa. Igitego cya kabiri kinjijwe na Reece James ku munota wa 35, bityo birangira ari intsinzi ya Chelsea. Umutoza wa Chelsea Thomas Tuchel nyuma y'umukino yavuze ko gutsindira Arsenal ku kibuga cyayo ari intangiriro nziza kandi ko ari iby'agaciro gakomeye kongera kugira Lukaku mu ikipe, aho ahise atsinda igitego ku mukino we wa mbere. Naho abakinnyi bitabiriye imikino Olympic Tokyo bari mu ikipe y'impunzi kandi bakinana ubumuga bavuze ko babikuye ku mutima bifatanyije n'abaturage bo muri Afghanistan, benshi bo bari mu kaga ko kuvanwa mu byabo n'intambara. Aba bakinnyi rero bati twifatanyije nabo kandi twiteguye rwose kuzakora ibishoboka byose ngo tugarurire impunzi zitatanye ku isi yose ikizere, harimo n'impunzi zituruka muri Afghanistan. Reka turangirize amakuru yacu y'imikino ku mukino wa tennis, aho ejo ku cyumweru Ashley Barty ukomoka muri Australia yishimiraga intsinzi yatumye agumana umwanya wa mbere inshuro eshanu kugeza ubu muri uno mwaka, ikaba ibaye n'inshuro ya 13 kuva yatangira gukina uyu mukino wa tennis. Ni nyuma y'umukino wamuhuje ejo mu mujyi wa Cincinnati ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yakinaga n'umusuwisi Jill Chichman. Umukino warangiye ari amaseti abiri ku busa.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Njuti muduteza matwi na dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Facile Gebeyehu, amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije. Naho kuri mikro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe, ndabatumira no kubandanya mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika.